Mukiganiro n'abamenyesha makuru ibujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganje w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutabukana impunzi kiriko kigenda neza mu mezi atatu aheze umushikiranganje Jervendira Kobuca yatangaje ko abarundi barenga 2,026 batahutse bavuye mu bihugu by'akare ka Afrika y'ubuseruko bari barahungiyemo kuva mu mwaka w'2015
harakiriwe abarundi bangana 13,000 amajana 847 bahungutse bavuye mu bihugu bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abangana 8,483 bahungutse bava muri Tanzania. Abangana 1,100 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda. Abangana 412 batahutse bava mu gihugu cya Kenya. 753 bavuye mu gihugu cy'u Buganda. Abagera ku 11 batashe bava mu gihugu cya Sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo y'ibanze.
Naho biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye Ijwi rya Amerika ko batararonka ivyankenerwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi. Aba nabashikiye ingozi mu Kirundo, mu Rugigi n'Imakamba bavuye mu Rwanda, mu Buganda no muri Tanzania.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Inzu naturazi ko zabumaguritse, amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi, urubura, ntibarabe nyine ukuntu nyine bodufasha.
Tuba maze amezi ane n'iminsi 10 mu kibano no kuri ntangorane. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'ifungurwa n'uburara.
Njyewe mpereye nk'aho ndashikiye, dusabye indara ku muntu w'umubanyi twari dusanzwe tubana kare, ntacyo twikora ko ntacyo cya ruguru, bose ni nk'abahunguke, nta kintu wabaza umubanyi, nta kintu wakopesha umubanyi, bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa.
Ubwo bushikiranganje bujejwe kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukigwe ko uwo mushikiranganje nyene afise mu nshingano n'ikibazo cy'umutekano. Yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze. Ndetse Jervendira Kobuca yongera ko kuba abantu 2,000 bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi.
Harafashwe inkoho 6 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho imwe itera ibisasu bya roketi, ibisasu ntezwa ntoki 2,300, amasasu 2,256, amabomba 5 yo mu bwoko bwa morukiye ya 60. Arahagaritswe abikekwa ko ivyaha bitandukanye bangana 2,207. Arahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi. Arasambugwa imigwi 33 y'inkozi z'ibibi.
Icyo bikoze Asher niko yagize atwara ishyirahamwe ry'igiteka rihanye agateka akazi na muntu yabwiye Ijwi rya Amerika ko abenshi mu bafashwe bazize urwikekwe. Ry'igiteka rikunze gushyira ahabona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo.
Benshi abahagarikwa ni ba bandi bikekwa kuba bari mu myiyerekano y'2015 cyane cyane mu Rwanda rw'Abatutsi, aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari, na cyane cyane abantu bo mu ngambwe idashyigikiye, nuvuga cyane cyane usanga ari CNL, MSD ndetse mbere n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari.
Rigiteka ryibaza iyo bafungiwe.
Muri Rigiteka rero tukagira tuti nyabuna kuri icyo gitigiri yatanze na bujya kirengeye kure y'abafungwa bahari. Twiyumvira tuti none abo bantu 2,200 bafungiwe hehe? Barafashe bafungirwa. Icyo rero bitagi tumara igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi. Kuko mu biharo dufise ni uko mu kw'indwi hafunze abantu 411,443.
Ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade vyabaye mu kwezi kw'indwi. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.